radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ndabasuhuje mwese, ndi Jeffrey Mutago mu bahikaze mu biganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya. Tugiye guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, harakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kwa avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, leta y'u Rwanda yasubitse igikorwa cyo gushyikiriza Burundi witwa Bukeye Neza Joli w'imyaka 30 ugenza cyaha bukekaho kunyereza amafaranga y'amarundi asaga miliyoni 29. Inkuru dukesha Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwari ruyoboye iki gikorwa ku ruhande rw'u Rwanda rwatangaje ko cyasubitswe nyuma y'aho Bukeye Neza yagerageje kwiyahura agateshwa maze kwikomeretsa amaboko nk'uko byasobanuwe na RIB. Uru rwego rwavuze ko uyu musore yarasanzwe afungiye kuri sitasiyo ya Nyamata mu karere ka Bugesera. Itangazamakuru ryahageze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu akihavanwa ashyirwa mu modoka ya RIB yahise imujyana ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uri Nemba mu karere ka Bugesera. Ntabwo itangazamakuru ryari ryemerewe kumufotora ataragera i Nemba. Ku mupaka abari bahagarariye inzego z'u Rwanda bahageze imbere y'aba leta y'u Burundi biba ngombwa ko babategereza. Nyuma y'amasaha abiri ab'i Burundi bageze ku mupaka bakirwa nabo ku ruhande rw'u Rwanda rwahise rubinjiza mu nzu yagombaga kuberamo uwo muhango wo guhererekanya ukekwaho ubujura. Bakimara gushyira umukono ku nyandiko hahise hakurikiraho igikorwa cyo kuzana Bukeye Neza, bahita basubira inyuma batamukuye mu modoka. Nta munyamakuru winjiye mu modoka yari itwaye Bukeye Neza, gusa byagaragaye ko abantu bose binjiragamo batungurwaga bike nabashije kubona nuko umusore Bukeye Neza yari yicaye ku ntebe asa n'utanyeganyega. Twabonye abahagarariye impande zombi bavugana mu gisa n'urujijo, twumva bavuga ko RIB ifashe icyemezo cyo kumujyana ku bitaro bya Nyamata. Nyuma y'amasaha nk'abiri abajyanye Bukeye Neza bagiye hafashwe icyemezo cy'uko intumwa z'u Burundi zerekeza kuri ibyo bitaro. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru impamvu batatanze uregwa.
Twari twazindutse tugiye gushyikiriza polisi y'u Burundi umuntu wakekwagaho ibyaha, ibyo yari yafashwe biciye muri Interpol, yafashwe ku byo bita red notice. Red notice ubwo ni umuntu ubushakishwa n'ubutabera. Twaje tugeze ku mupaka w'u Burundi amaze kubona ko asubijwe iwabo, ndetse bishingiye no ku byaha we ubwe avuga ko yakoze amadeni yari afite n'ubujura n'amafaranga yari yaribye yari yaranyereje. Yagerageje kwikomeretsa yigira inconscient, ikihutirwaga n'uko yagombaga kujyanwa kwa muganga. Ubungu bameze neza, ariko icyo twavuga n'uko n'ubundi nanakira agomba gusubizwa mu butabera i Burundi.
Intumwa zo mu Burundi nazo zasobanuye uko zamusanze ku bitaro i Nyamata.
Tujye gutora umuntu w'u Burundi yagirizwa kuba yakoze icyaha cyo kwiba banki mu Burundi, hamagaca ahungira ino. Twari tujye gutora rero nicyo gikorwa cyari cyatuzindukanye. Ntidushoboye kumujyana kuko nk'uko mwabibonye turi hariya imodoka yari bamuzanyemo bamwambitse minota acagerageza kwikomeretsa cyane. Tubona rero igikorwa cyari cyihuse nuko baca abanza kumutwara kwa muganga. Ubu tukaba tuvuye kumuraba mu bitaro kugira abanze bamuvure, ibintu zokurikira bazabimenyesha mu nyuma.
RIB ivuga ko uregwa yahawe uburinzi ku bitaro bya Nyamata kugeza igihe azakirira agasubizwa i Burundi. RIB isobanura ko uyu musore yatawe muri yombi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ubwo yageragezaga gucikira mu Rwanda, ariko ku bufatanye n'imikoranire ya polisi mpuzamahanga akabasha gufatwa. RIB yumvikanisha ko uregwa akurikiranywe amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 29 bikeka ko yatwaye muri banki y'ubucuruzi yakoreraga i Bujumbura. Ntacyo abahagarariye intumwa z'u Burundi zatangaje kuri ibi byaha bikekwa ko Bukeye Neza yaba yarakoze, nta n'ibindi bisobanuro byahawe itangazamakuru ku mpamvu yaba yamuteye kwiyahura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,300 kHz 15,600 na kHz 17,600 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Abayobozi b'inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano muri komini ya Kigoma basuye komini ya Nyanza Lac ejo bundi kuwa kane mu rugendo rugamije gukomeza umutekano n'umubano hagati ya Kigoma na komini Nyanza Lac Mabanda na Kibago Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Thierry Vendayishimiye
Premier yuko mwebwe muzo hindira ino natwe tugahindira hakurya tukasha tubacakirira hagati
kama Rais Samia Suluhu Hassani na Ndayishimiye wameziweka nchi vizuri kwa nini sisi wa chini tuzisimamie haki ndio maana tumekuja huku
aho hari mugihe abarongoye komini Nyanza Lac Marigoret Radukunda na Salum Hamis Kari wa district ya Kigoma bari mu nama Nyanza Lac n'abajejwe umutekano bigira hamwe kugena imigenderanire hagati ya Nyanza Lac na Kigoma yobandanye bamyiza gusumba abadandaza canke ingenzi zikunze kujira ikigoma zari doze ko ku mpaka wa Kabonga na Mugina bako mashiringi 10,000 yitwa ko ari igipimo c'amagara y'ujabutse Tanzania abatanzania nabo bidoze ko hari inkozi z'ikibi zihungira Nyanza Lac kagataka bakamizwe n'ingoma ku kibazo c'amashiringi 10,000 abarundi barihishwa iyo bajabutse Tanzania urongoye district ya Kigoma Salum Hamis Kari yishuye abagwiza tunga bari muri iyo nama ati
Nataka ni kuhakikishie tarehe 1 mwezi wa 10
Shaka ndakumenyesha ko kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 uyu mwaka ayo mahera savwa atansiguro itanzwe azofutwa nico gituma nazanye n'ujejwe uruja n'uruza muri district ya Kigoma uyu munsi ndiko ndavugana na mwebwe nyuma y'iminsi ibiri nzoja kuvugana n'urongoye buhigwe nabandi babijejwe ndababaze nti aya mafaranga kubera iki muyasaba abarundi binjiye Kigoma
nini mnatoza hii
Hari kandi abarundi binjirira ku mupaka wa Kabonga Nyanza basiga ibibaranga ku mupaka urongoye district ya Kigoma naho nyene yaragize ica bivuga ko
rile kwamba kuna
Havuzwe kandi indangamuntu z'abarundi zisigara ku mupaka wa Kabonga Kagunga na mutumye w'umugenzi ujejwe uri ya mupaka kubera ko abarundi babisiga ku mupaka babwirwa ko babisiga canke hari hembo canke barajabuka bati sigirana indangamuntu icemeza ko ngaruka nkayitora nibabe bakigaruka canke babacira amahera bakabura yo bari ha bagaca basiga ibyangombwa nibyo nyene bigiye gufutwa nakajagari dukeneye ku ruhande rw'u Burundi naho abarongoye district ya Kigoma barasabye ko inkozi z'ikibi zihungira mu Burundi kagaca kabakamizwe n'ingoma yaremeye ko bagiye kurushirizaho kurikanura muri abo bahungira Burundi harimo abiyita bakamucape bemeza ko batutumura abarozi bamaze iminsi bagisibije ikigoma Marigoret Radukunda arongoye komine Nyanza Lac
bemeye yuko izo nkozi z'ikibi ataminsi tuguhaye tutazicakiye kanatsinda abo nabasuma n'abambuzi nabasambura mu kibano nabasambura abubatse nabahungabanya umutekano natwe nk'inzego turi hano turi ijisho ry'umukuru w'igihugu turemeye yuko tutazokwigera tubaha ikibanza
Abajejwe intwaro n'umutekano ya Tanzania barasabye kandi ko abarundi boja gushinga imitahe yabo ikigoma Salum Hamis Kari ati tuzoborohereza tubahe naho mukorera abatanzania kandi baremereye abarundi ko bagiye kugurisha umuyaga nkuba mu Burundi urongoye district ya Kigoma ati vuba cane urongoye Tanzania Samia Suluhu azoza gushinga ibuye rya mbere gico gikogwa igoma mu kwezi kwa kabiri 2024 uwo muyaga nkuba mwinshi uzoba washitse ikigoma mu kwa gatandatu uwo mu mwaka uza sinkeka ko Samia Suluhu na Evariste Ndayishimiye bazoba bagize inama mu ntumbero yo guhana hantu mu yagankuba yarongeye atumurira barundi cyane cyane abimakamba haguca ku kibuga c'indege ca Kigoma kuko hagiye kubakwa ikibuga c'indege kinini kuko Kigoma yahawe amamiliyaridi 58 kugira bagure ico kibuga c'indege kizoca gitangura kwakira indege nini ku ruhande rw'abadandaza b'abarundi Bigirimana Benoit abaserukira mu ntara ya Makamba yasabye ko buhabwa umwanya nabo bakagira inama bakumvikana ukugene botakira ako kajyo bahawe babanje gukora urugendo shure aho muri district ya Kigoma intara ya Kigoma nizo bihana imbibe mu Burundi basanzwe bari mu citwa Ujirani Mwema kuri uwo mubano mwiza abava muri izo ntara bakenera karanga muntu baharese passe kugira bajabe ku mupaka bamara imisi 15 mu ntara binjiyemo kandi atamahera barishe
Mukomeje kumva radio ya Amerika vugira Washington DC tugeza mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Amakuru yo mu karere k'Ibiyaga Bigari cyahere mu Burundi aho igipolisi gitangaza ko cyataye muri yombi abagize umutwe w'abasebya inzego z'ubutegetsi bakoresheje imbuga mpuzambaga babiri muri bo bari mu ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi mu Burundi inkuru irambuye Eloge Wilikaneja
Wo mukwari babiri n'abanywanyi b'umugambwe rero tubutegetsi CNDD FDD mu byo bagizwa harimo kuba barakwiragije ku mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare afungiwe ku imba kwa president madame Muhiza heruka gutumwa ko akuwe mu mabanga aho yarajejwe gutunganya imirimo mu biro bya ambasade y'u Burundi Kinshasa muri Congo nkuko bushyanganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bwabyanditse ku rubuga rwa X yari yanigeze kumuhanuzi mu biro bya nyakwigendera president Pierre Nkurunziza Kenny Claude Nduwimana yakorera imwe mu mateleviziyo yo mu gihugu hagati bakaba bafashwe mu ndwi zibiri ziheze nkuko igipolisi kivyemeza bombi bahagarikiwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ijwi rya Amerika ryamenye ko uwa mbere yahagaritswe ari kumwe n'undi muntu wafise akabiri k'abakongomani imodoka barimo ikaba yafatiwemo inkoho yo mu bwoko bwa pistole bari kwibarabara rya Gatumba gerekeza ibuvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikanurwanurwa ko bari bari kwiba Uwa kabiri Kenny Claude Nduwimana yafatiwe mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere hasanzwe aba yahagaritswe mwiwe habanje kubisa kwa ryakozwe n'igipolisi yamara nta kintu giteye amakenga cahatowe nk'uko amakuru y'umuryango n'abanyi yabitwiganiye kuri tariki ya gatatu ukwezi nk'uko amakuru ava mu Buterere yabitubwiye umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yamye mu nama n'abanyagihugu n'abajejwe intwaro muri iyo zone y'uburaruko bwa Bujumbura bamwe mu bashikirije amajambo bagirije Kenny Claude Nduwimana ko yivanga mu rw'inzego z'ibanze agashaka no gusubirira ubutungane bari bafatiye ku bibazo by'amatongo byabimaze igihe bivugwa muri ako gace amatoko yacu mu gipolisi yabwije ujya Amerika ko bombi bafungiwe mu gashoko k'igendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura igipolisi cy'u Burundi cyemeje ko ariko cyafashe abagabo babiri bagirizwa ibyaha bikomeye birimo ugucafuza inzego z'igihugu biciye ku mbuga nkoranyambaga umuvugizi w'ubushinganje bw'umutekano yemeza ko abagabo babiri bari ku isonga ry'akarwi k'abantu bihaye umugambi wo gutyoza inzego natabyemezo yerekanye Pierre Nkurikiye atanga akarorero k'ubutumwa bwanditswe ku rubuga rwa X mu mpera z'ukwezi guheze igihe Perezida Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi rurerure rw'indwi hafi zitatu rwamushikanye mu bihugu bya Cuba Bubiligi ku cicaro cya ONU New York hamwe no mu bindi bihugu bya Afurika mu gihe hariko hakwiragizwa amakuru avuga ko hariko hategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu ubwo butumwa ijwi rya Amerika ryabonye bwavuga ko General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yafungiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurikiye yavugira ubwo bushikiranganji asigura ko Medar Muhiza ariwe yabwanditse yikize inyuma y'amazina mahimbano
Medar Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare cy'u Burundi ngo afungwe cy'amaso ngo agafungwa ngo muri ngo kirimba cy'umukuru w'igihugu muzi neza ko kirimba cy'umukuru w'igihugu atamuna afungiwe kandi muzi ko uwo mwubahwa avuga ari ku mabanga yiwe ya misi yose ibyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta mukamwumva ko izo nkuru zari izo guteranya inzego Basi numbero kwa abantu bacanamo abantu bahungabane babwiye ngo biracika biracika.
Ariko ugera ubu igipolisi ndikiravuga aho gifungiye abagabo basanzwe arabanywanye umugambwe Senda DFDD uri ku butegetsi mu myaka yezwe baboneka ku mbuga nkoranyambaga bacokorana canke bifatira mu gahanga batavuganwe n'ubutegetsi bagereranya n'ibihemu. Umenyesha makuru mu Rundi bonfisi niyongera abona ko kuba igipolisi kitabereka amenyesha makuru nk'uko kibikora ku bandi bantu bagizwa bene ibyaha ari ikimenyetso ko bashobora kwegekwa ko ibyaha batarazi.
Bashobora kuba ariko baraborozwa igufa mu ntumbero yo gufuruguta bijya bintu ujya muvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Petero Nkurikiye akunda gukora yerekana abantu ugasanga bariko barafuruguta ibintu ugasanga niremenntanya ejo batanguye kuvuga ko Kenny Claude n'uwo muhiza bakorana mbere n'abandi bantu bose bashobora kuba bafite icyo bavuga mu bitariko bigenda neza mu gihugu baba abanyepolitike cyangwa amashyira hamwe yigenga cyangwa imbere no mu bamenyesha makuru
Kenny Nkurikiye avuga ubushikanganje bw'umutekano bagabisha abantu bose bakorana na Medard Muhiza cyo kimwe na Kenny Claude Nduwimana ko bashobora gufatwa bagafungwa
abo bose bazi ko bariko bakorana n'umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo babwira bashyira habona ibintu kumbe ni kwambika no kuremeka intebe ishushe abantu cyangwa inzego cyangwa abacyanya inzego bamenye neza yuko amatohoza abandanya uhereye kuri abo babiri Medard Muhiza na Kenny Claude Nduwimana.
Umunyamakuru niyongere yakoreye ku bibazo by'u Burundi ku myaka irenga cumi akaba azwi nk'umuhinga mu byerekeye ibibazo by'inzego z'umutekano yibaza ko icy'abagabo bafungiwe atari cyo bariko bakurikiranwa ko
ibyo bafungiwe uno munsi cyangwa ibyo ariko baragenzwa si ibyo bategekwa kwagirizwa. Medard Muhiza cyangwa Claude Nduwimana n'abantu bazwi cyane kubakoranye mu gambwe CNDD-FDD bawukoreye bafite ingendo mbere yo gutyoza abandi kurushaka n'abagira n'ingendo y'amacakubiri.
Naye igipolisi cyemeza ko kiriko gikora dosiye kizoshikiriza ubutungane ntikivuga umunsi kanuni bazorengutswa mu Burundi. Munyororo bari mu minwe yigendereza ashobora kuhaba ikiringo urwego rwifuje kumugumya rukora amatohoza mu gihe abafungirwa mu gipolisi n'ubushobora bw'intwaro batabwirizwa kurenza iminsi 14 batarashyirwa imbere y'umucamanza. Eroje buri kaneza Ijwi rya Amerika.
Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi ifite gahunda yo kwimura ababa mu manegeka mu Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, ivuga ko bashobora kubangamirwa n'umwuzure w'uruzi Rusizi. Abahatuye barasaba leta kubaka urugomero rubakingira. Inkuru Ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ikigo cy'igihugu kijeje gukurikiranira hafi indagurika ry'ibihe Ejebu cyatangarije mu kwezi kw'icenda ko imvura izoba nyinshi ku butaka nka bwose bw'u Burundi muri uno mutasuro no mu Gatumba hadasigaye inyuma. Kuva ico gihe abanyagihugu bo muri ako karere kamakatewe n'imyuzurira barara ntibuca. Ibyo bikunyungwa n'uko leta izo yarahebye icyumviro yari yaratangaje cyo kububakira uruhome rubakingira imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi buri gihe imvura itasuye. Do brigade do police Anisette Nibaruta arongoye ikigo cy'igihugu kijeje guhangana n'ibiza n'isibe yashikirije inyuma y'iryo tangazo rya Ejebu kugo ruhome rutacubatswe.
Iyo dige nizo yarasabwe n'abene gihugu baba mu Gatumba, tukaba twarimviriye kuyubaka ku mugambi dufitaniye na PNUD ku buryo bungana n'amadolari 350,000 z'abanyamerika. Uwo mugambi rero uko bakadige twasanze hari naho atari umuti urama kuko wokubatswe ku gice kingana ibirometero 2 gusa hanyuma rero kugira ngo hakingigwe igice cyose cy'Agatumba byabaye ngombwa ngira ngo ko uwo mugambi usubigwamo.
Abanyagatumba bama batewe n'imyuzurira, bamwe baba mu mazi n'ubu yasubiriye kudengera, n'abari mu bibanza begeranirijwe mu byamarambya Sobere na Kinyinya bavuga ko basa n'abakubiswe n'inkuba bumvise iryo jambo, bamirira kure icyumviro cyo kwimurirwa handi.
Twebwe twavuye mu Kinyinya cya Kajaga, leta niyo yatuzanye idushira ngaha aha bahita mu ruzerefu kera ryari ishyamba ry'impongo, turubaka kugera n'uno munsi niho tuba. None bobo bazoza babona aho bantu bagiye bahasirimuye bakama bahabakura.
Abandi bafite ekipe de peshi sangu zirobera mu kiyaga cya Tanga babimuriye nk'iyo ariya mu misozi bazoba batwimuriyeyo, hari kiyaga kizoba kiriyo nacyo ne bazoba bafate bagitero bakijane ntibikunda.
Imvukira za Gatumba zitumva kwimurirwa handi zibandanya gusaba ko uruhome leta yemeye gubakwa kugira bikunde bakingiga imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi. Ishirahamwe ry'imvukira za Gatumba zisa n'izahagurukiye ico gikorwa, zivuga ko zibicishije mu bikorwa rusange zotanga intererano leta ikazana ubugifise ubwo ruhome rwitwa Dige rukubakwa. Ngo Yetseri n'umwe mu bahuri kiye mwishamwe ry'imvukira za Gatumba.
Tumaze kuja hamwe twarabonye yuko gukingira rujya ruzi birashoboka, kuko ugiye uraraba uhereye ku kiraro ukagenda urubandanya urukurikira haraboneka aho umuntu yogerageza kurugomerera. Turonse ni imashini zishobora kugwimba kugira ngo ujya musenyi wabaye mwinshi utuma amazi asesera mu gisagara, izo mashini zibonetse tukongera tugakora no kuri iyo nkengera yaho tukahashira ivu kugira ngo tugire ikintu kimeze nk'idigidi gitangira amazi ntiyise cyo mvene gihugu. Turibaza yuko uyo muti ugotanga inyishu ku bene gihugu.
Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari nawe afite ico kibazo mu minwe, yamirira kure ico cyumviro c'imvukira za Gatumba. Mu kiganiro abashikiranganje ba leta y'u Burundi cyo kwigenekerezo rya gatandatu kuno kwezi kwa cumi Jervendira Kouca yakuriye inkoni ku gishitsi Abanyagatumba.
Ntibitaza gufatwa mu Gatumba nuko abari ahantu hose amazi ashobora gushika bose bakugwayo bakaja amazi adashobora gushika. Ndazi ko bizakugora kumva mugabo niyo nyishu irama kandi izoshika bidatevye. Nibaza ko Abanyagatumba bakwiye kubyumva na bida byose biri kubashyirahamwe amashyirahamwe ngo ariko batunze amafaranga kugira ngo bikingire ziga zose sinishu zirama.
Ibibanza bitegekanijwe kw'Abanyagatumba barahategwa n'imyuzurira abazimurirwamwo bikaba bimaze gutororokanywa. Muri komine Muwimbi hari kibanza kingana na hektari cumi, muri komine Kabezi hari kibanza kingana na hektari zitanu, turi mu ntara ya Bujumbura. Mu ntara ya Rumonge naho hakaba hari kibanza kingana na hektari zitanu nyene, kuko ubushikiranganje bwa mbere bwa leta y'u Burundi bubimenyesha.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Bakunze baradio y'Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Impunzi zo mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zifatira ifashanyo muri banki. Gahunda yatangiye kugira ngo impunzi zibone amafaranga y'ifashanyo atangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Umunyamakuru Eginashusi Bahizi yasuye inkambi ya Nakivale.
Ndahira hitwa Base Camp niho hari ibigo bitandukanye by'ubuyobozi bw'inkambi y'impunzi ya Nakivale. Aha kandi niho hari ibiro bya leta izicumbikiye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi UNHCR n'indi miryango itabara imbabare. Ni ahantu bigaragara ko hateye imbere kurusha ibindi bice by'inkambi, kandi hari n'izindi serivisi nk'amaresitora, amaduka, amasoko n'ibindi. Hafi y'ibiro bya UNHCR hari ishami rya Equity Bank, kandi hano niho nasanze abakozi b'iyo banki bafashe impunzi zaje kubera impamvu zitandukanye zirimo kureba niba amafaranga yaba yageze ku makarita ziyafatiraho.
So this is the account opening form.
Twari twaje mu kibazo cy'agakade kanze gusohora iseni naje rero kugira ngo bampindurire kandi kari buzisohore kuko bambwiye ngo kandi karapfuye.
Ibihe bibazo mukunze guhura nabyo mu gufata amafaranga kuri kade?
Hari igihe umuntu aza agasanga amashanyarazi yahagaze ugasanga nyine ntibari bugukorera ugasubirayo bigagusaba kuzagaruka. Ugasanga rero n'ubundi ni ibibazo nanone wongereye kuri bya bindi wari ufite.
Izi mpunzi zaje kubikuza amafaranga y'ibiribwa ya buri kwezi afite agaciro k'amashiringi ya Uganda 12,000 angana n'amadolari 3. Benshi barinubira ko ari amafaranga make cyane yo gutunga umuntu kwezi, ariko nta kundi bagomba kuyafata.
Ya bitewe nuko icyo hawe nago kigaya tuyakira uko bayaduhaye na kinatumare adufasha buceya ariko na kinatumare gihagisha urebye
ubu ngubo bizaduhembwa 12,000 by'amashiringi tuyabonamo yishuko ufite kura ayishyura kura yonyine sasigaye no kwibeshaho.
Aho ni imbere muri banki ninjiye mu nsanga abakozi bafasha impunzi, ariko bamwe ntabwo bari bishimiye kuko batashoboraga kubona amafaranga ku makarita yabo.
Twaje gufata amafaranga
ari hari bababwiye ko arimo
baratubwiye ngo tube dutegeje ntabwo turabimenya ko nimba hari nimba atanari.
Mama muraho?
Nawe neza? Nashaka amafaranga y'abana b'ishuri bambwiye ngo mbe ndinzenga ariho.
Utetse gufata angahe
ayishuri? Ubu najyaga mfata umutwaye 6 ku mwana umwe. Oya, nafashe bari bampaye y'umwana umwe ubushize.
Y'umwana ni 60,000?
Umutwaye 6 niwe bari bampaye ubushize, ubu nibyo bari bampaye umutwaye 20,000. Nari kuguramo nyine udutabo tw'abana kubarihira baba baraduhaye, baba babasengera ku ishuri.
Mama muraho? Serivisi wagukoreye hano?
Ntabwo bankoreye. Nagombaga gufata iseni ku wa 4 ndazibura. Nza hano rero ku wa 5. Ku wa 5 aho ndazibura barambwira ngo nintegereze none nari ngarutse.
Ubwo se iyo ugiye ukagaruka ukagenda ukagaruka biba bitagutera igendo n'amafaranga n'ubundi?
Nyine utigiye nyine ariko nta kundi wabigenda. Ahangaha niho twagombaga kuza kubibaza n'ahandi kuko ku bajenti bandi baraduhakaniye ko ntaziriho.
Iyi mpunzi yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umukozi wa banki yasobanujwe ibya Amerika uburyo amabanki yafashije impunzi ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi ritanga amafaranga aho gutanga ibiribwa.
Baduhaga impungure z'ibigori, duhe ibishyimbo, noneho wagera aha ngaha ugasanga bene wacu bavuye i Burundi bishakira igitoki, abavuye mu Rwanda bishakira igitoki, abasomali bashaka umuceri wa bezimate spaghetti, biza kuba ikibazo bagatangira kubigurisha kubera ko atari byo washakaga, ukagurisha ukabona amashiringi ukagura icyo washaka. Noneho rero baza kwiga kuri icyo kibazo ni gute bakibonera igisubizo, bazanaho igisubizo cy'uko bajya batanga amashiringi binyuze muri banki. Icyo byahinduyeho cyane cyane ni imibanire yacu n'abatuyobora, kuko twagiraga ikibazo wajye kugurisha ibigori byawe bakaza bakabikwamura nta burenganzira ufite bwo kugurisha imfashanyo baguhaye kandi wowe utari bubirye. So icyo kibazo cyarakemutse burundu. Uno munsi baraguha amashiringi ukagenda ukagura icyo ushaka wowe nyine urimenya.
Umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi muri Nakivale Bwanda Santo Asimwe avuga yuko nabo bazi neza ko amafaranga baha impunzi ari make cyane atashobora gutunga umuntu ukwezi kose, ariko ngo niyo bafite yonyine kuko ibihugu bitanga ayo mafaranga byarayakase kandi umubare w'impunzi akaba wiyongera buri munsi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: icyo umuntu azarya Imana irarigishaka. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kanya gato n'ikiganiro cy'umuziki hano ku Ijwi ry'Amerika. Jeffrey Mutagomba mwari.